Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM Kigali 88 nibice 3 muri studio 6 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi. Maze rero mukanya tugiye kubageza makuru yo hirya no hino ku isi, hanyuma nayo mu biyaga bigari. Mu biyaga bigari harimo ikibazo cy'ifungwa ry'agateganyo mu Rwanda.
Turashaka ko uburyo bundi bwo gufunga umuntu atari muri gereza, harimo na za mikandara electronic monitoring, umwanya wo kugufungira muri gereza uwe ngufungishije ka kantu bakakwambike ku kuboko.
Ministri w'ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge yari imbere ya Sena uyu munsi, rero nibyo yasobanuraga. Mu Burundi naho umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema nawe yari mu nama nkenguzamateka, yasobanuye aho kurwanya ubukoko burya ibiterwa bigeze.
Mu makuru yahandi hirya no hino ku isi, muri Afrika y'Epfo igipolisi cyafashe abantu 30 bateye uruhagarara mu myerekano.
Muri Tanzania umuyobozi w'abatavuga rumwe na guverinoma Freeman Mbowe wa Chadema nawe yatawe muri yombi.
Muri Afrika kandi umunyepolitike Miguna ari mu minwe y'igipolisi, ashobora kongera kwirukana mu gihugu ku nshuro ya kabiri. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika. Muri Kenya kuri uno munsi wa kabiri, umutegetsi w'ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu amenyesha ko abategetsi biteguriye kongera kwirukana ku nshuro igira kabiri umunyepolitiki atavuga rumwe na leta, kandi sentare yaramuhaye uburenganzira bwo kuguma mu gihugu. Miguna yari yarirukanywe mu gihugu arungikwa muri Canada inshuro ya mbere mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Icyo gihe ubutegetsi bwa Kenya bwari ko bufatira ingingo zikomeye abagize uruhara mu iyimikwa ritemewe n'amategeko ya Raila Odinga ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere. Sentare ya Kenya yari yategetse ko Miguna asubizwa igitabo cyo cinzira cha Kenya aricho passport, kandi akahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu. Umushingamateka James Orengo akaba kandi umwe mu bashingwamanza ba Mugina amenyesha ko sentare yari yategetse kandi ko komisiyo y'igihugu ijejwe agateka ka muntu ikurikirana igaruka ryiwe mu gihugu cya Kenya. Kamanda Micheke, umwe mu bategetsi bishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu, avuga ko Miguna yashitse ku kibuga cy'indege Nairobi hejo ku munsi wa mbere inyuma yimwa uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu. Ubwo umunyepolitike yaciye agira imyerekano aho nyene ku kibuga cy'indege yiyamiriza iyo ngingo, abapolisi bashaka kuri 50 baciye bamufata ku nguvu bamushira mu ndege ya Emirates yari igana i Dubai hari yamara. Iyo ndege yaruhiye kugenda Mugina atayirimwo, muri iki gihe ari mu minwe y'igipolisi.
Uyu munsi mu gitondo muri Tanzania polisi yataye muri yombi abayoboke batandatu bishyaka Chadema, ni ukuvuga chama cha demokrasia na maendeleo ritavuga rumwe na guverinoma, barimo umuyobozi waryo Freeman Mbowe n'umunyamabanga mukuru waryo Vincent Mashinji, abandi n'abadepite barikomokamo batatu n'umunyamabanga mukuru w'ishami rya Chadema mu kirwa cya Zanzibar. Nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa kibitangaza, bashyikirijwe urukiko rwa Kisutu mu murwa mukuru Dar es Salaam, barezwe kubiba urwango no guhamagarira rubanda kwigomeka ku butegetsi. Mbowe ashinjwa ko yari mu myigaragambyo itari yemewe na leta ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kabiri gushize. Icyo gihe hari umunyeshuri kazi w'imyaka 22 utari uri muri iyo myigaragambyo wishwe n'isasu ryayobye ry'abapolisi. Muri diskuru yavugiyemo Mbowe yatangaje ko President John Magufuli ari hafi kuva ku butegetsi.
Tukiri muri Afrika kandi igipolisi cha Afrika y'Epfo cyafashe abantu bashika kuri 30 inyuma y'imyirekano yaranzwe n'ubugizi bwa nabi. Abagize imyirekano bariko bagerageza gufata itongo rya leta bongera baturira ibiro by'igipolisi. Ivyo bibaye mu gihe hari umugambi leta wa leta wo gutorera inyishu ibibazo byatewe n'intwaro za kiryanisha miryango apartheid zahagaritswe mu gihe mu 1994. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko igihugu ciwe kitegerezwa guha amatongo amwamwe abirabure bico gihugu yatswe inkehwa z'abazungu. Ejo kuwa mbere igipolisi cyateye ivyuka biba mu maso n'insoro z'imipira abantu bari mu myerekano bariko basahura ibintu mu mamangazini bonona inyubakwa batera amabuye imiduga yari iri ku kivuko cyahitwa Hermanos. Ikinyamakuru INCA gitangaza ko abari muri iyo myerekano bafashe itongo ry'igipolisi gisanzwe kibaherezamwo amazi n'imuyagankuba. Ugo ruhagarara rwabaye mu gihe umukuru w'igihugu yaraherutse kugabisha ko amatongo azoshikirizwa abantu mu buryo butekanye kandi butarimo akajagari.
Kwirukana abadiplomate b'Abarusiya biracyakomeza nyuma y'ibihugu birenga 20 byatangaje ejo icyemezo cyabyo. Ejo kuwa mbere rero n'umuryango uyu munsi n'umuryango wa gisirikare wa NATO uvuga ko wasezereye 7. Atangaza iki cyemezo umunyamabanga mukuru wa NATO Jens Stoltenberg yavuze ati iki ni ikimenyetso gikomeye ko Uburusiya bugomba kwirengera ingaruka z'ibikorwa byabwo bidashobora kwihanganirwa. Uburusiya busanzwe bufite intumwa z'abadiplomate 30 ku cyicaro cya NATO i Bruxelles mu Bubiligi. Stoltenberg yavuze ko umubare wabo ugomba kugabanuka bagasigara ari 20 gusa. Abadiplomate b'Abarusiya barenga 100 bamaze kwirukanwa mu bihugu bitandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yonyine ubwayo yasezereye 60. Uburusiya buvuga ko nabwo bugomba kwirukana abangana nabo mu gihe kitarenze icyumweru.
Tukivuga ku Burusiya nyene, umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin agabisha ko agiye guhana yivuye inyuma habo avuga ko boba bafashe iminenengwe ubutabazi bw'abantu mu muriro wahitanye abatari bake. Uwo muriro wahadutse urahitana abantu bashika kuri 64 mu kibanza kirimo amaduka menshi mu karere ka Siberia. Benshi mu bahitanywe n'uwo muriro bari abana bakiri bato. Umukuru w'igihugu waheruka gutorwa kuyobora igihugu ikindi kiringo yabishikirije kuri uno munsi wa kabiri mu rugendo rwiwe muri ako karere k'igihugu mu gisagara cya Kemerovo. Putin yagiye gushira amashurwe ku cibutso c'abahitanywe n'iryo sanganya, aca atangaza ko umunsi w'ejo wa gatatu uzoba ari umunsi igihugu cose kizobagandarira. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bari bahurikiye mu kibanza rusange cico gisagara basaba ko haba amatohoza yigenga yerekeye uko vyagenze. Radishwe ya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi no kuri Twitter na Facebook, adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ya adresi ni @radioyacu voa.com.
Noneho rero amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, tubanze mu Rwanda aho ikibazo cyo gufungwa igihe kirekire abantu bataburanishwa mu nkiko uyu munsi umuministri w'ubutabera Johnston Businge yagiye kubisobanura muri Sena. Leta rero irateganya kubivugurura. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi yakurikiye ikiganiro cya ministri Businge muri Sena y'u Rwanda.
Ubwo yari yitabye inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ngo asobanure ku bibazo bigaragara mu butabera, Minisitiri w'ubutabera Johnston Businge yavuze ko hari amategeko arimo kuvugururwa azarushaho kunoza uburenganzira bwa muntu. Minisitiri yagarutse cyane ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwari bwemerewe gusaba ko umuntu yakomeza gufungwa by'agateganyo inshuro 12. Minisitiri Businge avuga ko ibi bigiye gusubirwamo.
Ni kwa kundi umuntu uri mucamanza amufunga iminsi 30 yitwa ifunga ry'agateganyo, iyo minsi 30 irangiye agomba kugaruka imbere y'umucamanza bakamurega icyaha cye mu mizi akakiburana cyangwa se hagafatwa ikindi cyemezo cyongera ya minsi. Ubu twashyizemo ko na ya minsi 30 iyo bakugaruye umushinjacyaha akaza gusaba ko kuvuga ati sindarangiza iperereza nakoraga nasabaga ko munyongerera iminsi, ubu mwitegeko twashyizemo ko agomba kugaragaza icyo yakoze muri iyo minsi 30 ishize ku buryo umucamanza icyemezo afata gishingira ku kazi umushinjacyaha yakoze. Asanze ntako yakoze ubwo bivuze ko azajya avuga ati twaguhaye iminsi 30 ntacyo wayikozemo uyu muntu turamufunguye azajya akurikirana urubanza rwe ari hanze.
Minisitiri yanagize icyo avuga ku ifatwa n'ifungwa ridakurikije amategeko rijya riboneka cyane cyane mu nzego z'ubugenzacyaha n'iz'ubushinjacyaha. Uyu muyobozi yavuze ko iki kibazo kigiye kurangizwa n'amavugururwa ateganywa kuri za sitasiyo za polisi. Izi nzego nazo zigiye kuzahabwa ubushobozi bw'ikoranabuhanga rizabafasha gucunga imifungire. Umubare w'abagororwa bafungiye mu magereza y'u Rwanda nawo abasenateri bawugarutseho. Uyu ni senateri Mushimiyimana Polinaire na senateri Mukasine Marie Claire.
Hagati ya 2016 na 2017 muri za gereza z'igihugu hinjiyemo abantu barenga 111. Ni benshi cyane. Niyo mpamvu ntari kuko ntambabazi tujya tugira. Iki kirabujijwe mu mategeko yacu ntabwo giteganywa bigenda bite.
Kuriya gukomeza gutekereza ku mihanire rwose bikomeze binarebe no mu mateka yacu uko ubutabera bwakorwaga simpamya ko gufunga abantu ari umwimerere w'abanyarwanda ariko n'ibindi byose byashoboraga gukoreshwa kugira ngo abantu bacibwe imanza ariko bebe guhinduka abanze.
Minisitiri Businge avuga ko hari ibyo leta yatangiye gukora mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo.
Muri penitentiary reform policy n'ubu barimo kugerageza gushyira mu bikorwa duhindura umuntu vuba bishoboka ku buryo dushobora ntitubuze uwinjira ariko dushobora gutuma uwinjiye asohoka vuba kandi asohoka yarahindutse. Twatekereje izindi nzira ntekereza ko zizatwunganira ariko sintekereza ko arizo zatwunganira ku buryo bugabanya cyane abantu b'abagororwa bari mu magereza. Turashaka ko uburyo bundi bwo gufunga umuntu atari muri gereza harimo na za mikandara electronic monitoring umwanya wo kugufungira muri gereza uwe ngufungishije ka kantu bakakwambike ku kuboko.
Abasenateri banibajije urwego rwemerewe gushyiraho ibihano bavuga ko hari izindi nzego nyinshi za leta zitari iz'ubutabera zijya zimvikana zica abaturage amande ndetse bikaba byagera no kugifungo.
Ariko hari ikintu njye mbona kimwe kiba mu nzego z'ubuyobozi n'inzego z'ubuyobozi ariko usanga zifite nko muri mushingano zabo ikintu cya regulation ugasanga urwego rusa hari nk'inzego zisa nkaho zishyiriraho ibyaha n'ibihano tuvuge nka rura akavuge nka polisi y'igihugu ugasanga bashyizeho ibwiriza ngo uzakora iki cyaha azahanwa gutyo ugasanga harimo no kumufunga no kumufungira muri kasho avuga nti ariko izo nzego zifite wenda ni iyo ni debu umuntu yazana mu gihe cyo kwiga code penal izo nzego zifite ububasha bwo gushyiraho ibyaha n'ibihano bigenda bihinduka umwaka ku wundi bihabwa uburemere uko izo nzego zishakiye.
Minisitiri w'ubutabera yavuze ko atarazi iki kibazo ariko ari umukoro ahawe.
Code penal harimo ibihano n'ibyaha ariko sintekereza ko hari urwego rutanga igihano cy'igifungo. Ntabwo ntekereza ko ruhari ndaza kureba neza ntabwo narimbize ariko ibi bihano birimo amande ubwo ni ukureba amategeko ashyiraho amategeko atanga ububasha ku buryo urwego nk'umujyi nka rura nka polisi bashobora gushyiraho amande ku kintu ndimo ndatekereza ko bigomba kuba bihera ku itegeko the mother law ibitanga. Turaza kureba dusanze ari ikitemewe n'amategeko twagikoraho vuba vuba cyane.
Mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda kirimo kuvugururwa bivugwa ko kizabonekamo ibisubizo byinshi byasaga nk'ibibangamiye urwego rw'ubutabera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murakoze cyane Asumta Kaboyi aho i Kigali. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema kuri uyu munsi wa kabiri yari mu nama nkinguzamateka mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ducire ku mayange ibyavuzwe muri iyo nama. Evariste, turi kumura twumva?
Ndabumva neza Oriane.
Watubwira muri make ikibazo nyamukuru umushikiranganje w'uburemyi n'ubworozi yashikirije ibibazo yoba yishuye.
Ikibazo nyamukuru cyabajijwe umushikiranganje w'uburemyi n'ubworozi ni ikibazo cy'urugomero rwo kuruzi Kajeke mu ntara Bubanza rwatangwe kubakwa mu mwaka 2009 gushika urwo rugomero rukaba rutaruzura. Abakenguzi amateka bamubajije aho ibikorwa by'urwo rugomero bigeze n'icyatumye urwo rugomero rutabandanya kubakwa. Aha umushikiranganje Deogide Rurema yagarutse rero kumva n'imvano y'ukuntu hari imviriwe urwo rugomero n'ukuntu byavuye rero ibikorwa byo kubaka bidindira. Aha nakubwira Oriane yuko urwo rugomero rwatuza kubakwa n'ishyirahamwe ryatsindiye isoko ku miliyaridi 9, ariko gushika uno munsi bavuga bati abo bantu ntawuzi iyo bakamanganiye. Aha umushikiranganje Deogide Rurema akaba yavuze yuko hariho andi mashyirahamwe ariko akora ibindi byigwa bizotuma rero urwo rugomero rusubira kubakwa ku mamiliyaridi agera ku 19. Aha umushikiranganje akaba yamenyesheje yuko yizeye ko imbere yuko umwaka urangira ibikorwa byo gusubira kubaka neza urwo rugomero avuga ko rwubatswe nabi byoba byatanguye kugira ngo ikiyaca komine Gihanga imirima yaho ivomegwe gutyo haboneke umwimbu ushobora no gushorwa hakurya muri Kongo nk'uko umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yabivuze. Aha abakenguza amateka bagarutse kukudahana ababa barakoze ayo makosa kugira ngo urwo rugomero rwatwaye amafaranga menshi avuye mu gihugu cya leta ibikorwa ntibandanye. Abakenguza amateka bakaba basabye umushikiranganje yuko baba abakozi bari mu bushikiranganje n'ubworozi baba nabo bari batsindiye isoko ku butungane bwo barondera kugira ngo bishure ayo mafaranga yagiye mazima yongo.
Hari ibibazo none vyoba vyashikirijwe vyerekeye amagara y'ibitungwa ko twatwumvise mu minsi yahera hari higeze kuba ikibazo c'ibitungwa vyigeze kugwara co bakigarutseko?
Ikibazo cy'ibitungwa ntibakigarutse huko cyaratorewe umuti, ahubwo ikibazo cyagarutse n'ubukoko bujya imirima y'ibigori n'ubukoko muri iyo myaka iheze bwari bugeramiye imikaratusi mu ntara zitandukanye z'igihugu. Aha rero umushikiranganje Deogide Rurema akaba yavuze ko ubukoko bwitwa impongwa yanashikirije ko bwaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukaza butumbera umugabane wa Afrika. Bariko baragerageza, hari abahinga bari ku kivi bariko bariga imiti yo kwica ubwo bukoko. Aha akaba yatanze umuco yuko ubwo bukoko bufise intambwe ya kabiri bugera ko buriko burakura imiti basanzwe bafise hano mu bigiga by'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bidashobora kubwica. Ari nacyo gituma rero ubu naho ubwo bukoko butera bahimiriza abanyagihugu yuko babuno bagura birirwa mu mirima bariko barabunoba kugira ngo bashobore kubututsa.
Urakoze cyane gose.
Niko Everest harakabazo kuri rugomero abantu bagenda bagapfusha amafaranga y'abanyagihugu, amafaranga y'igihugu, usibye kusaba umushikiranganje ngo bazakurikiranwe mu butungane, abakenguza amateka bo ntabwo bashobora kubwira ubutungane bati nimukore ibi ngibi bakabaha itegeko.
Abakenguza amateka babishimikiye ko cyane banakariye umushikiranganje bamubwira bati abo bantu kubira iki badahagarikwa ngo bahanwe. Bose rero baba abakenguza amateka yaba na Revolution kuri yarongo inama akenguza amateka yaba n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema bavanye bemeranije yuko ukudahana bikwiye kudasasirwa indava kugira ngo amafaranga nk'uko bivuze Thomas amafaranga ntazo nava mu kigo cya leta hama anyuruzwe n'abantu bace bikurira meza.
Muri iki kiganiro se hari ikiringo bihaye bati aba bantu turashaka kubabona tuvuge nko mu kwezi kwa gatandatu, tuvuge se nko mu kwezi kwa karindwi cyangwa se umwezi kwa 12, turashaka kubabona imbere ya sentare?
Na kiringo bihaye bashikirije ko bagiye kubikora, ariko umushikiranganje Deogide Rurema natavuze kiringo, yavuze ati ubutungane inzego zijejwe gukurikirana amatungo ya leta ziri ku kivi, ati ni ngombwa ko bahagarikwa bakabazwa iyo amafaranga yagiye, bibaye ngombwa mbere no gusubizwa asubizwe mu kigo cya leta.
Evariste Nzikobanyanka, urakoze cyane.
Turagushimiye.
Murakoze nawe.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye ku bibazo by'impunzi. Abarundi baba mu nkambi ya Rusenda bagomba kwimurirwa ahitwa Mulongwe hombi ni mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vedaste Ngabara duha ibindi bisobanuro.
kubera ubuzima bubi impunzi zo mu bihangara byo mu nkambi yo mu Rusenda zimazemo igihe cy'umwaka wose. Abana n'abagore ndetse n'abagabo bari basohotse inkambi bikorera imizigo ndetse n'abandi bafata ibyapa bivuga yuko barambiwe n'ubuzima butari bwiza bamazemo igihe cy'umwaka wose. Kuri mikoroze ijwi rya Amerika, izi mpunzi zari zasohotse inkambi yo mu Rusenda zerekeza mu nkambi ishasha y'Imurongwe n'amaguru. Inkambi iri mu birometero birenga 50 n'inkambi yo mu Rusenda zagiye zitugaragariza zimwe mu mpamvu zakoze iyo myigaragambyo.
Babwa turafise ingorane n'ukuri abantu bo muri akeye turamaze umwaka n'igice ari abafunze imyaka ibiri bari muri akeye twebwe twavuye mu materanzite dukubise amezi 9 umwaka batubwira yuko imarinda ari twebwe tuzotangira inkambi ariko abantu bataramara n'amezi 5 bose nibo batangiye kugera mu nkambi twebwe turiko turahangayikirino turarusha nitugira aho twituma nitugira aho tujyama turara nk'ahantu ho mu ngurube abagabo bobo reka mama bagore turafise ikibazo
ariko nyuma y'iminota igera kuri 20 izi mpunzi zisohotse inkambi yo mu Rusenda. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi senere ifatikanyije n'igipolisi yagaruye izo mpunzi mu nkambi yo mu Rusenda izikoresha inama aho umuyobozi ushinzwe impunzi mu karere ka Fizi Maitre Sami Mukombozi yasobanuriye izi mpunzi yuko mu byumweru 2 biri imbere bazazimurira mu nkambi ishasha y'Imurongwe iri mu karere ka Fizi. Nubwo biri uko izi mpunzi zivuga yuko zitizera gahunda zahawe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yo kuzimurira mu nkambi ishasha mu byumweru 2 biri imbere kuko atari bwo bwa mbere bazisezeranya kwimuka ariko masa gahera mu kirere.
Mugabo rero nubwo baduhaye izo tariki 15 twebwe nitwigeze tugira icyizero na gito bivanye yuko batangwe gutanga itariki 15 bongera baduheza izindi 2 muri izo 2 indwimwe n'igice yari majije kurangira urumva hari asigaye kindi gice kugira ngo za 2 nazo bari batanze nyuma y'izo tariki 15 zishike nizo tariki 15 rero baduhaye ubwo nta cizero na gito dufise ayo makuru yose baduhaye turazi neza kare kuduhenda impamvu amahangare ariyo mbo aha naho turi mu mahangare turi muri akeye yoroka byari bavuze rero uti hako murindirira aha ahubwo ni mugende murindirire aho bazobasohorera nyene kugira ngo mube muragumye ngaho muri akeye aho twoce tugira icizero.
Izi mpunzi zigera kuri 500 zimaze umwaka wose mu bihangare zitangaza kandi yuko hari byinshi zihomba birimo n'uburezi bw'abana ndore ko hari abana bamaze imyaka 2 batiga kubera yuko umwaka umwe bawumaze mu nkambi z'agateganyo ndetse n'uyu mwaka bakaba bawumaze mu bihangare byo mu Rusenda ari nabyo bituma abana benshi bahinduka inzererezi.
Ikibazo cy'abana bacu nyene kirakomeye kubera ntibiga ni bamayibobo bagiye iyo ruguru ngo bagiye gusenya bakubitirayo baja kuyitanganika bakabakubitirayo ngo bariko bari imboga z'abandi rero ibyo bigaca bitubabaza kandi twari tuzi yuko iterambere ry'abana ari kwiga urumva rero twari dukuye natwe kugira aho dushitse kugira ngo abana bacu bige natwe tugire imigambi dukoze ejo hirya yeje tumenye kazoza kacu n'akabana bacu.
Inkambi ishasha y'Imurongwe impunzi zo mu bihangare byo mu Rusenda zifuza kujyamo ikaba irimo impunzi zirenga 300 zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za Mongemonge, Kavimvira ndetse na Sange. Bedasingabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo.
Urakoze cyane Vidaste ngaho muri Congo tuve hiyo tuje mu Burundi. Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu wiyandikishije kuri uyu wa kabiri kugira uze witabe kwiyamamaza mu matora y'ukwemeza canke guhakana ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Joseph Ntakarutimana icegera cy'umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe havuga ko uyu mugambwe uzokwihanganira abo badasangiye ivyiyumviro muri ico gikogwa. Vyinshi mugenzi wacu Raymond Nzimana arabidushikiriza.
Joseph Ntakarutimana icegera cy'umunyamabanga wa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi niwe yawandikishije kugira uze witabe ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora yo guhakana canke kwemeza ibyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Abajijwe nimba bazo kwihanganira abazo kwigisha gutora oya, iyo ndongozi ya CNDD-FDD yavuze ko ari igikorwa kiraba Abarundi kandi bidakunda ko Abarundi bose bagira ivyiyumviro bimwe.
Ibyo ni bisanzwe kuko iki gikorwa tugendamo ni c'Abarundi bose twe tutakwiyumvira kumwe. Hariho rero arabo mu migambwe canke mu yandi mashirahamwe azovuga bati icyo gikorwa cyo guhindura ingingo zimwe z'ubwashingiro si ciza sico turanabimenyereye. Noneho cyane cyane abantu batavuga rumwe n'uyu mugambwe wacu uri ku butegetsi turamenyereye yuko ata kintu na kimwe twebwe twokora azovuga ko ari ciza. Umuntu wese arafite kwigisha ati ntimubitore kubera ibi nibi 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 mugabo twe tuvuga tuti barundi abagumya banga cyane cyane bamaze kumenya ukuri n'ikinyoma bari yagerageza kuvuga bayitora nibisanzwe nibisanzwe nibisanzwe
nayo kubidogera bamwe mu banywanyi ba Sende DFDD kubatihanganira aho batavuga rumwe na cyane cyane ugwaruka guye mugambwe imbonera kure na Karutimana arabahumuriza yemeza ko ugo gwaruka rufise inyigisho zo kubaha abandi naho avuga ko hari n'abarubeshera
iryo jambo ry'ugwaruka rwacu imbonera kure subu bitanguye byazananye cyane cyane n'igihe ajya amatora ya 2015 yari yegereje kuko abatayashaka baragirageje kurondera ibinyoma byose ibara ryose amahwa yose bo kwambika umugambi uri gutegetse kugira ngo ari amatora ntabe baravuze ko mbere niho nyabwo ko twariteguye tubyaribe tubwira abarundi yuko ibyo byari binyoma abarundi nibajyame basinzira amahoro ugwaruka rwacu twagwigishije ibintu byiza rushaka igihugu kidasubira kugira ingorane nyinshi
umugwiseni ujeje gutunganya amatora urashima ingene ico gikorwa kiriko kiragenda kuko gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hari hamaze kwiyandikisha imigambwe 18 Petero Claver ndayicariye arongoye seni abajijwe nimba hari amakenga ko abigenga nina n'izimigambwe bataziyandikisha kuko ata numwe ariyandikisha gushika ubu yishuye ijwi rya Amerika ko bose babimenyeshejwe kandi kwiyandikisha biva ku bishatse
inani z'imigambwe zirabizi batumiwe nabigenga bavyifuza barazi ko batumiwe uza rero muri seni sitwe tumukura mu biro ngwaze muri seni niwe yizana kubera yiteguye kuja muri uwo murimo wo kwiyamamaza umunsi itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse rikavuga riti kwiyamamaza utangura itariki bihere itariki urumva rero ko twebwe ntamakenga dufise kuko ntituzi abifuza kuja muri ibyo bikorwa byo kwiyamamaza tubabona baje kwiyandikisha muri kiya gitabo mwabonye
iyo gacu kwandika imigambwe izo kwitaba igikorwa cyo kwiyamamaza kizorangira ku wa gatandatu kwezi kwa kane 2018 ni mu gihe cyatangujwe kwa 23 ukwezi kwa gatatu ariko arakira imigambwe yiyandikisha urongoye seni yaca bibutsa ko botunganye ibyankenerwa by'abarorerezi mu myiyamamazo no mu matora igikorwa cyo kwandika abarorerezi kikazotangura kwa 15 kwezi kwa kane kirangire kwa 30 muri uko kwezi nyene ni mu gihe amatora y'ukwemeza canke guhakana ibyahinyanyiwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi azoba ku wa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Raymond Zimana kuri iyo nkuru tugiye rero kubashikiriza incamake y'amakuru twabashikirije havugwa hirya no hino ku isi mbere yo kudusozera ikiganiro twabashikirije kuri uno munsi wa kabiri umutegetsi w'ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu muri Kenya amenyesha ko abategetsi biteguriye kongera kwirukana ku nshuro ya kabiri umunyepolitiki atavuga rumwe na leta kandi sentare yaramuhaye uburenganzira bwo kuguma muri ico gihugu ca Kenya ni Miguna yari yarirukanywe mu gihugu ca Kenya arungikwa muri Canada ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa mbere aho leta iri kirafatira ingingo zikomeye abagize uruhara rw'ukwimika bitemewe n'amategeko Raila Odinga ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere
muri Tanzania ho polisi yataye muri yombi umuyobozi mukuru w'ishyaka Chadema na n'umunyamabanga mukuru waryo bararegwa kugumura abantu ngo ni ukubiba urwango no guhamagara rubanda kwigomeka ku butegetsi
muri Afrika y'Epfo naho igihugu cyafashe abantu 30 inyuma y'imyerekano yaranzwe n'ubugizi bwa nabi abagize iyo myerekano bariko bagerageza gufata itongo rya leta bongera baturira ibiro by'igipolisi ibyo bibaye mu gihe hari umugambi wa leta wo gutorera inyishu ibibazo byatewe n'intwaro za kiryanisha miryango apartheid zahagaritswe muri 1994 perezida wa Afrika y'Epfo akaba ari Cyril Ramaphosa akaba aheruka gutangaza ko igihugu kigiye gutanga amatongo amwamwe kiyaha abirabure bico gihugu kiyaka abazungu
naho nyuma y'ibihugu birenga 20 byatangaje ko bigomba kwirukana abadiplomate b'Abarusiya uyu munsi umuryango wa gisirikare NATO nawo wasezereye 7 ibi rero biriyongera ku bandi barenga 100 birukanwe mu bihugu bitandukanye leta zunze ubumwe za Amerika yonyine ubwayo ikaba yarasezereye 60
aho ne naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye bagenzi mwaduteze amatwi muri studio ya Washington DC kuri uno mugoroba mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio ijwi rya Amerika murakarama.